VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa Mungu. Ni Oriane itanga ishaka muri studio indwi Washington DC. Tubibutse ko radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC ku murongo wa 94 n'ibice 9 FM mu Burundi no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi FM. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri 88 n'ibice 3 FM i Kigali. Mu Burundi
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Mu mpera z'ukwezi guheze, abanyororo 2264 kuri 2205 nibo bari bamaze kurekugwa mu bari bagiriwe ikigongwe na Perezida Petero Nkurunziza mu mpera z'umwaka uheze w'2016. Ivyo bitigiri vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi ukurikiranira amadosiye y'abanyororo mu kwezi guheze. Mu gihe kurekura rero abanyororo bibandanya mu gihugu mu ntara ya Rumonge hirya ejo ku munsi wa gatanu abana 17 bararekuwe. Bane muri bo bari mu mugwi w'abafungwa bari mu minwe y'abajejwe umutekano mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Abo bashikirijwe na leta y'u Burundi n'abasirikare b'ico gihugu. Urubanza rwo kurekura ugo gwaruka 17 icese ku munsi wa gatanu gwitabwe n'amashirahamwe atandukanye bwaritabwe n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane abaserukizi b'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bivyitaho abana ku isi UNICEF n'ayandi mashirahamwe. Mbega ugwaruka rwarekuwe rwahagiriwe ikigongwe c'umukuru w'igihugu rwakigwa gute mu kibano? Biraborohera gusubira mu buzima bwa misi yose. Hari icizigiro baba bafise kuri kazoza kabo inyuma y'ubuzima baba bavuye muri ivyo bigo baba barimwo. Kuri ibi bibazo rero n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'ugo gwaruka, twatumiye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB rubitaho. Twatumiye kandi na bamwe muri abo bana barekuwe ku munsi wa gatanu batwiganire uko biteguriye ubuzima busanzwe. Ni mu kiganiro rero muri aka kanya muri Isanga muri kumwe na Oriane itanga ishaka. Ariko mbere yaho, mbere ko dutangura ikiganiro, reka twumvirize inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza aho umukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana amadosiye y'abafungwa yashikirije mu kwezi guheze ibitigiri bijanye nabo bamaze kurekugwa.
Umugwi ukurikirana amadosiye y'abanyororo ku munsi umenyesha ko imbaho zirenga 2260 arizo zimaze kurekurwa zivanwa mu mabohe atandukanye y'u Burundi. Ariko Lea Pascal Zinzinga Masabarongo uyu mugwi asigura ko we nabo bakorana bari bifuza kuba baramaze gusohora abanyororo bose 2205 bagiriwe ikigongo na Perezida Nkurunziza. Mufasoni Nzigamba Sabara tubwira imwe mu vyatumye iryo hangiro ridashikwa ko vuba.
Mu madosiye yabo amwamwe twasanzemo hari mutubazo tumwe tumwe tujanye n'ingene kumbure wasanga mu kubafatira amazina hari utwo bagiye baranyuranya duto duto tukaba tukiri mu itohozwa ryayo mazina tureko ahuye by'ukuri n'amadosiye yabo. Mugabo nabo mu misiri imbere bazorekugwa. Abandi nabo nabazorekugwa kubera yuko basanze barimwe mugabo uyu mugwi ntiwari washoboye kubabona. Kubera amadosi atagi yaraboneka neza muri prison, mugabo bantu barandikiye umugwi barasaba ko nabo borekugwa, nabo nyine amadosi yabo ariko arigwa.
Gushika ubu umugwi ukurikirana amadosiye y'abafungwa uvuga ko hari imigambi yamaze gufatwa kugira ngo abarekuwe ntibinubwe canke ngo bagirirwe nabi mu kibano.
Kugira ngo kumbure dukinge ibishobora gushika bitari byiza, twashye turungika intonde z'abarekuwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo bashobore kuza barakurikirana ku munsi ubuzima bwabo, ntihagire uzogirirwa nabi kubera yahora apfunzwe. Ubuzima bw'abantu rero burakingiwe. Hanyuma ikindi naco nuko mu bijanye n'ivy'abana amashirahamwe ajejwe agateka k'abana kubahiza agateka k'abana yaraje kudufasha gutahana abana barose ico kigongo c'umukuru w'igihugu. Abo bana rero bagacakurikiranwa nayo mashirahamwe.
Leya Pascal Zinzega Masabo yanishwe ku kibazo cahajanywa abarundi bagera ku 128 leta ya Kongo iherutse gushikiriza Burundi inyuma y'iminsi itari mike bari bamaze mu mabohero atandukanye yo mu manuko bw'intara ya Kivu mu buseruko bwa Kongo.
Hari uwari ikibazo kijanye n'abaherutse kuva mu mabohero yo muri Sud Kivu ati mbega ubu wabari hehe. Kuraro bavuye mu mabohero ya Sud Kivu numva no kugira ngo barahaca nk'ihariya mugayo cyo nzi gusa ndazi ko bari mu mabohero atandukanye. Hari mabohero atandukanye kino gihugu mugango ubuzito shaka kugira ati abantu basanga hariya abantu basanga hariya kuko hose murumva yuko ntiturashobora gushikayo neza nk'uko tubyipfuze.
Ku banyoro 2005 berekewe n'ihigongo cy'umukuru w'igihugu harimo abafungwa ba politiki bose baturuka mu mugambo umwe wa MSD uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahagaritswe ku munani ukwezi kwa gatatu mwaka 2014 ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru Bujumbura mu mishyamirano hagati yabo n'igipolisi. Umugujejwe gukurikirana amadosiye y'abanyororo wemeza ko abashika 62 muri bo bamaze kurekurwa. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Urikaneza kuri iyo nkuru waduteguriye. Nkuko rero twabibabwiye mu kanya gaheze mu gihe ivyo bikorwa byo kurekura abo banyororo bibandanya mu gihugu cyose hirya yeje ku munsi wa gatanu abana 17 bararekuwe. Ibaze rero umuntu yo kwibaza niti mbega ugaruka guruheruka kure kugwa muri cyo kigongo cy'umukuru w'igihugu gwakigwa gute mu kibano biragorohera gusubira mu buzima busanzwe hari ico boba bizera kuzokora mu buzima bwa misi yose bagiye gutangura. Kuri ivyo rero turi kumwe na bamwe mu rugo gwaruka barikuwe, tukaba kandi turi kumwe na Jacques Nshimirimana hasirukira ashiramwe FENADEB urunani rw'amashirahamwe afasha ugwaruka mu Burundi. Twakire rero abatumire bacu tuje mu kiganiro nyirizina mushinga nahe Jacques Nshimirimana ndabaramukije kaze mu kiganiro.
Ndabaramukije cyane ndamukije nabo ariko baratwumviriza.
Twakire kandi n'ugwaruka turi kumwe nabo twakire niyo nkuru Désiré iryo zina si iryiwe nyaryo twarihinduye gato kugira ngo kumva z'umutekano muri make. Numwe mugwaruka yari kuwe ku munsi wa gatanu. Désiré amahoro neza.
Neza amahoro cyane.
Turi kumwe kandi n'uwitwa Misago Jean-Marie nawe nyene yari kuwe ku munsi wa gatanu. Jean-Marie urahura komeye.
Ego ndashimo iteka.
Ni byiza cyane. Désiré turi kumwe ari Bujumbura hama Jean-Marie wewe ari mu Ruyigi aho bamusubije mu ntara avukamwo. Mushinga nahe dore ku mushinga nahe Jacques Nshimirimana mwishiramo FENADEB wabanza ukatubwira ukaducira ku mayange urubanza rwo kurekura abo bana 17 ku munsi wa gatanu rwagenze rute bimwe mu byashikirijwe muri rusange byari nk'ibiki.
Murakoze cyane nkuko mwamaze kubivuga mu ntangamarara hirya yeje ku munsi wa gatanu niho haba urubanza rwo kurekura abana 17 muri bamwe umukuru w'igihugu yagiriye ikigongwe. Hanyuma muri abo bana 17 harimo abana 4 mu bavuye muri Kongo mu ntara y'Amajepfo muri Kivu, abandi nabo 6 nabarekuwe iby'agateganyo hamwe na 11 barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Hanyuma urubanza rwari rwatumiwemo abasanzwe bafashanya mu NIG na Leta y'u Burundi mu gisata cy'abana, harimo amashirahamwe ya hani wacu, amashirahamwe mpuzamakungu, bisata bitandukanye by'ubushikiranganje bwa Leta y'u Burundi. Hanyuma hari hishikiye n'umushikiranganje w'ubutungane bw'u Burundi. Urubanza rwagenze neza, hatanzwe impanuro zitandukanye kuri abo bana, hasabwe ibitari bike, hari ibyo twasabye Leta y'u Burundi mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'abana, hari n'ibyo na Leta y'u Burundi yasabye abasanzwe bafashanya nayo, harimo amashirahamwe yacu hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu. Rero muri makuru banza rwagenze neza, abana baramaze gushika mu mihana yabo bose. Mbere mboneyeho no kuramutsa abo numva bari ku murongo kuko nabo bari muri abo barekwe ku munsi wa gatanu twari kumwe mu ntara ya Rumonge aho bari basanzwe bafungiwe.
Mushinga nae Jacques Nshimirimana, muri uku kurekugwa kwabo bana nk'ishirahamwe nk'urunani rw'amashirahamwe yitaho agateka kugwaruka mu Burundi, ugo rubanza canke ico gihe mwumva mumeze mute? Ndumva ari ikintu kidasanzwe kubona 17 bararekwa kuri uwo munsi, mwumva gute nk'ishirahamwe?
Murakoze cyane. By'ukuri nk'urunani rw'amashirahamwe asanzwe aharanira ineza y'abana mu gihugu cy'u Burundi wari umunsi udasanzwe, wari umunsi mukuru cyane, kubera ko umwana abavuye mu buroko, umwana abavuye ahatahora yidegembya agasubira mu muryango wiwe, agasubira kubonana na bene wabo, agasubira kumbure mu ishure, agasubira kugira icamariye igihugu. Murumva yuko aba ari umunsi mukuru haba kuriwe no ku mashirahamwe yacu, na cyane cyane ko aba yiyemeje kugwanira ineza y'abana. Hanyuma wari umunsi mukuru ukomeye kubera ko na leta y'u Burundi yawuhaye agaciro. Ubundi kenshi tuba tumenyereye uko ibintu nka bene ivyo babikorera iminsi mikuru iyo hari mu bibazo bya politike, nk'iyo barekuye abafungwa ba politike kumbure kubera imvo zitandukanye. Ariko ku munsi wa gatanu naho byatweretse uburemere canke ingene umushikiranganzi w'ubutungane mu Burundi by'ukuri aha agaciro abana. Yarahagurutse araza arifatanya n'amashirahamwe, arifatanya n'abatandukanye bari basanzwe bahari kugira ngo uwo munsi tugire urubanza rukomeye n'abana babone by'ukuri yuko twabitayeho kandi twabahaye agaciro babereye. Rero n'umunsi kuri twebwe tutazokwibagira, kandi ni n'umunsi no ku bana baba bari bafunzwe n'abatarafungwa canke abavyumvise bose babonye uko ari umunsi ukomeye. Aha rero no menyesha yuko abo bana 17 baje biyongera ku bandi 46 bari bamaze kurekugwa. Hariho 33 barekuwe itariki 29 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka nyene, hakabaho na 13 bari barekuwe itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2017. Bose hamwe bari bakuye abana 63. Aha no kugira ngo ariko baratwumviriza bumve igituma tuvuga yuko rwari urubanza rukomeye. Ntibave biyumvira ngo abana 17 ni bake, nta rubanza rwari rukeneye canke ntirwari rukomeye. Kuri twebwe rwari urubanza rw'iteka kandi rukomeye, kubona hari kugwa abana 63 icarimwe basubiye mu mihana yabo, kandi gushikiye isaha akaba atanumwe aragarukanwa yasubiye gukora ibyaha. Bugingo mu bakuze hari abamaze kugarukanwa mu bahawe ico kigongo c'umukuru w'igihugu. Yerekana rero yuko by'ukuri kubabarira umwana si ukwihenda, kuko umwana arumva kandi by'umutekereye nk'impanuro arabikurikiza.
Murakoze cyane rwose. Turaza kuja mu idoni y'ido ry'ukuntu urunani rwanyu rufasha gusubira mu buzima bwa misi yose n'ivyo mugenda murabafasha muri makimo kanya kari imbere. Ariko reka tuje no kubatumire bacu gogwaruka cyane cyane, twifuza kumva ibyabo ubuzima bwabo muri aka kanya. Duhere kuri Désiré. Désiré niyo nkuru. Muri make Désiré, wo tubwira wagiye mu munyororo ufise imyaka ingahe, wamaze igihe kingana gute, ducire ku mayanga ko vyakugendeye wewe?
Yego jewe nagiye natangwe gufungwa afise imyaka cumi n'itandatu. Ariko jewe ipfungwa ry'iwanje kabisa ntiryanyorohereje, ariko mugabo ubu nkaba nkishima ingene noba narimbayeho n'ingene ubu mu gihugu noba narahashize. Ubwo natangiye gufungirwa mu ntara ya Makamba, hapfuye mu ntara ya Makamba banyungururiza mu Mpongi ibohero rikuru rya Mpimba, ndetse mu ibohero rikuru rya Mpimba barahandonderera umwavoka, ndaburana mburanye inshuro zitanu, rubanza naburanye inshuro zitanu, mbwa ruguma rusubira inyuma barusubiza inyuma, bambwira yuko ariko barondera mwene kumfungisha kugira ngo baze yemeze neza ibyo banyagiza karibyo. Ariko n'izo nshuro zitanu uko byagenze nta n'umwe nigeze mbona, arindira yuko bava banjira urubanza barusha impaga. Naca bankatira imyaka ine, n'abangaho rero ndanumva uko hari ikigo kigororero ariko barubaka aho nyine muri mu nta ya Rumonyi ariyo Centre de Sante aho mu Rumonyi bakabanye ngururizayo anyungururijeyo sa
yego bandanya
banyungururijeyo nabayeyo ndahaba umwaka ariko mu buzima gusa uyu muntu akaba ari mu gihugu naho yoba ikafungura neza cyane ariko akababaro ka makariho kubera ubufise intuntu y'ababyeyi intuntu y'abagenzi nkako nkako nkuko hajewe icyaha ko bamfungiye atanicyo nari nzi
ntacyo bakubwiye icyo cyaha gadezia
icyaha gukimbira baratimbiye mugabo iyo bari kubakubwira nk'icyaha utazi utakoze urumva yuko biba bibabaza hanyuma ndahaba mbaye ngaho yego ikindi kintu noshima cyabere ngaho muri Centre de Sante nuko hari amashyirahamwe amwe amwe yari atwitayeho amashyirahamwe ujya mbere yari UNICEF iyindi Tede Zone eka yandi mashyirahamwe amwe amwe ntazi amazina abo baragerageza kudufasha mu bintu ngaho n'icyo kigo Centre
Desire ntaguciriyemo uravuze ko wabanje ukaja mu ibohero rikuru ry'abanyororo basanzwe abantu bakuze hamuhavu uratwagwa mu kigo cigororero ubuzima mu bw'umunyororo bwifa buba bwifashe gute nk'umwana muto wabubayemwe gute bwari bumeze gute
ariko ubuzima ububayemwe uri umunyororo uba uri umuntu wihebuye cyane gose kuko ubufise umuzigo kubera ubupfunzwe utasubira kubona hanze kandi n'ikindi nuko umuryango bumvise nuko bakujyanye mu ibohero rikuru ni gake bakunda kuza kukuraba urumva ucumenga uri imfubyi ukamenga kugira ababyeyi icyo cya mbere icyo kintu kiba gitangwa kibabaza umunyororo
warababajwe n'ibintu byinshi birumvikana muri icyo gihe wari umunyororo wari uboshwe wari washizwe muri ubyo bohero hamuhavura twaga mu gikororero ni giki muri byose ubona co bacara gutuntu icara gukoze ku mutima cyane kikakubabaza wihweje
kintu cyambabaje cyane gose kire ku ruhande rw'iwanje ikintu cyambabaje nyamukuru nuko rero peri napfunzwe ibintu by'akarenganyo nakoze umunyororo nakoze imyaka itatu kucaha nigeze menya ingene cyakozwe ikintu cyambabaje ni uko mukunjira urubanza abanjira urubanza kibe kweri nararingiriye yuko bambwira yuko bazanye uwo muntu aza kunyemeza mugabo ntarindira ntabura urubanza twaburanye inshuro zitanu zose
birumvikana turabandanya tuganira nawe Desire utubwire muri make ubuzima bwawe icyo gihe n'ubuzima bwawe uno munsi ko wamaze kuronka umwidegemvyo uko bumeze reka tuganire na Jean-Marie nawe nyene Jean-Marie mu Ruyigi ubuzima bwawe wewe urumvise mugenza wawe Desire ko byari byifashe wewe kuri wewe byari bimeze gute uri muri ayo mabohero n'icyo kigo cigororero
yego ndashima ukuko ukuntu byari byifashe kusa gikuru kandi umuntu adakengurukiranye ne abaregi n'abayobozi bari batureze kuko kenshi icyo badufasha byari impanuro zitwubaka rero bigatuma nyine uko byibagira kandi tudakengurukirana n'amasaha ya kuma kwita hanze kutunganya naho kenshi yego ubuzima bwawe bw'ibyumviro bitabura niyo muntu yari yihangana
none wega Jean-Marie wewe ni wabo bigushobokira icyaha baba barakwagirije cyari giki wamaze igihe kingana gute wari ufise imyaka ingahe muri make kugira ngo twumve ibyagushikiye
yewe ibyashikiye nayo banyagirije gufata ku ngufu hanyuma baranshira imyaka ibiri bwa mu myaka ibiri narose ikigongo maze gukora mu mwaka umwe n'amezi
wari ufise imyaka ingahe murakoze cyane nawe Jean-Marie mushinga nawe Jacques Nshimirimana uyo wumvise nk'ibya ugaruka rushikiriza bimwe mu byo muhura navyo ubuzima bw'ugo rwaruka ruba rwafashwe ingene barufata imanza zayo ingene zicibwa muri make baba bimeze gute nkamwe mugenda kugerageza kubaburanira cyane kubaserukira
murakoze cyane byinshi mu byaha bakunda kwagirizwa abo bana ni nk'ivyo babyitana cyane nk'ibi jamara hejeje ko benshi bagirizwa gufata ku nguvu hanyuma icyo twamaze kubona coco nuko habaho ukwihenda rimwe na rimwe ibi ntibisigura yuko abana badashobora gukora ivyaha abana barakora ivyaha abana barashobora kwica abana bashobora gufata inkoba bakarasa abana barashobora gutera amabuye umuntu agakomereka abana barashobora gutyoza umuntu kandi igitabo mpanabyaha cy'u Burundi kirategekanye ingene umwana ahanwa n'ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa cyane cyane iyo bijanye iyo hageze nk'ibijanye n'imanza z'abana ariko kimwe mu byo twabonye mu minsi iheze ubu biriko birahinduka cyane mu minsi iheze haribonekeje ibyo kwagiriza abana cyane cyane bamwe bakora mu mazu bamwe twita baboyi abana b'abahungu bakabagiriza ko bafashe ku nguvu twana dutoye tw'udukobwa rimwe na rimwe ibyo bikaba igihe nk'ababakoresha batarana kwiza n'imyaka baba babuze amahera babahemba hanyuma kubera ko baba bazi yuko ico caha kica gituma habaho kugira impuhwe habaho guhagarika umutima ku bantu bose babajejwe ubutungane cyangwa igipolisi akaba arico baca bashira imbere cyane umuntu akavuga ngo nasize umwana muhira none umuboyi yamufashe rero tumaze guhaguruka tugafata umwanya ukwiye wo kubikurikirana twasanze harimo abikika mu kiza nibyo hari aho bishika kandi iyo byashitse twe turasigikeye yuko umuntu aba yakoze icyaha naho aba ari umwana aba ari mu myaka yemegwa n'amategeko yuko ashobora guhanwa turemera yuko ahanwa agahanurwa imbere yuko ahanwa hanyuma agahanwa bikurikije amategeko kuko amategeko aranditse neza ingene umwana yakoze icyaha ategezwa guhanwa kandi akavuga neza yuko n'uwumuhana yaplika canke akoresha igihano gito gishoboka ugereranije n'igihe ico caco bacakozwe n'umuntu akuze ivyo rero n'ukugira ngo tugwanye kw'abana bumva ngo amashirahamwe yahagurutse ngo bibaze yuko bakoze ivyaha badakurikiranwa umwana arakurikiranwa kandi arahanwa iyo yakoze icaha
kuri ico nyene muvuze ntabaciriyemwo umwana iyafashwe mu caha bisanzwe bitegerezwa kugenda bite kuko bamwe muri bo bavuze yuko batwawe mu mabohero y'abantu bakuze byari gutegerezwa kugenda gute muri mu bisanzwe bigenda gute yafashwe
ikibazo kijanye n'ubutungane bw'abana kumbure mpava nza kuvyishura mu mvugo itaza koroha cyane ikibazo kijanye n'ubutungane bw'abana anagire menyesha abatwumviriza yuko hahindutse byinshi cyane kuva mu mwaka w'2010 kuko imbere yaho byari bisanzwe ko umwana afatwa co kimwe n'abantu bakuze umwana agafungirwa hamwe n'abantu bakuze ariko kuva muri uwo mwaka byarabonetse yuko leta y'u Burundi hamwe n'abasanzwe bafashanya nayo bahagurukiye ikibazo cyo gushiraho ubutungane bwubahiriza agateka k'umwana niyo muri iyo ntumbero hatanguye kubaho ibyo twokwita aya ma santre y'igororero ry'abana ibigo by'ukugororeramwo abana nico cyumviro cyatanguye kuza kigera kuja mu ngiro mu mwaka w'2015 mu kwezi kwa kane niho izo centre zuguru gutarike 2024 na 2028 gushika ubu rero iyo umwana afashwe hari itegeko ry'umushikiranganje w'ubutungane ryo mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda nitegeka yuko umwana wese afashwe mu caha adashobora gufungirwa hamwe n'abantu bakuze ubwo nyine atajanwa muri kimwe muri ivyo bigo ikimwegereye nico rero ni kimwe mu bitegerezo gukorwa kandi gushikira isaha turashima ko by'ukuri atamwana n'umwe afungiwe hamwe n'abantu bakuze ikindi naco mu byategerezo gukorwa umwana afashwe mu caha nk'ingingo ya 46 y'ibwirizwa nshingiro y'igihugu cy'u Burundi iravuga yuko umwana kugira ngo afungwe ari igihe ibindi byose biba byananirana bisigura yuko gufata ingingo yo gufunga umwana ari gihe baba bagerageje izindi nzira zose harimo ivyo kumubika mu bigo bijejwa abana kugira ngo igihe ubutungane buzaba bumukeneye bumuronke harimo ivyo kumubika mu wundi muryango harimo ivyo kumubika ahandi hantu hose ubutungane ushobora kumushikira igihe cyose bumukeneye hanyuma ico kigo kikemera ko umwana atashobora kuja kubera ko bakirikora kurikirano n'ubutungane ariko rero ivyo ntibikunda gushika kenshi usanga ingingo yihutirwa cyane ariyo kuvuga ngo umwana nacafungwa naje mu gasho ivyo navyo rukaba ari urugamba tukibandanya kugira ngo vyukuri abacamanza bageraho batahura neza ivy'amategeko ategekanye mu Burundi hanyuma notanga nka kandi karorero nk'ingingo ya 222 y'igitabo kigenge n'imanza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi irategekanya neza yuko igihe bariko bumviriza umwana canke ikintu cyacu cyose kijanye n'umwana umwumviriza ategerezwa kubanza gutohoza neza kamenya imyaka uwo mwana afite ivyo navyo urumva birakunda gutera utubazo kuko kenshi umuntu arakira umwana akamuraba mu mazi atavuga ngo mbongo uyu ngo arakuze akaca mwandikira kuja gufungwa bikazomenyekana mu nyuma yuko wa mwana yari afise imyaka iri munsi ya 18 amaze igihe kitari gito ari mu munyororo rero urumva nga naha aharabaho ukwiyorohereza kuba jejwe gukora ico gikorwa cyo gufunga abakoze ivyaha kubera ko iyi ngingo irabategeka nabo nyene yuko bategereza kubanza kumenya neza imyaka y'uwo bafunze kugira ngo ntibave basanga bafunze umwana ejo ngo baze babimenye mu nyuma kumbure bakoresheje kurabisha ijisho nico kimwe n'ingingo ya 223 y'ico gitabo nyene igenge n'imanza z'ivyaha ziburanishwa aho batege kuba ariko arumviriza umwana yuko ubwo nyene agifata umwana aca ategeza kubimenyesha ababyeyi biwe akabimenyesha abamureze canke bamwe bajejwe kugudonkoreza assistance sociale sinze ne novita bajejwe gufasha ubuzima bwabo imiryango canke akabimenyesha rimwe mu mashirahamwe ajejwe gukingira agateka k'abana kugira ngo bimenyekane ko uwo mwana afunzwe nibyo navyo hari aho kenshi bitaba ugasanga abayeho gusamara umwana akamara amezi 2-3-5 umuryango w'utazi yari benshi bakibaza ngo ari Bujumbura ari ku kazi canke ari mu byo bamutumye ari mu munyororo ibyo rero navyo ugasanga ni kosa ry'uwo yumviriza uwo mwana atigeze ashiramo inguvu zo kurondera umuryango wiwe ngo abimubumenyeshe k'umwana yagirizwa n'icaha ko ari mu minwe y'ubutungane
cyane cyane ko yaba yafashwe nk'umuntu akuze kandi ari umwana birumvikana urakoze cyane gushinga ntaye nshimira Imana ni vyinshi cyane twifuza kubaza n'aba bana turi kumwe barekuwe ku munsi wa gatanu twibutse abatwumva kuno munsi turiko turaganira ku kibazo cerekeye kumbure sindi kibazo ku ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze w'2016 y'ukugirira ikigongwe bamwe mu banyororo mu gihugu 17 muri bo ku munsi wa gatanu ni abana barekuwe mu ntara ya Rumonge tukaba turiko turaganira na bamwe muri bo hamwe n'urunani rw'amashirahamwe afasha ugwaruka mu Burundi nkuko mubizi kino ni kiganiro gihijambo kandi n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyene barifuza kubaza ibibazo n'ivyumviro bagaterera mu kiganiro cy'uyu munsi tuje ku murongo wa telefone twakire uwitwa Emile uratwumva
yego ndabumva
mwirewe neza Emile
amahoro cyane ndamukiza abatumire
barakumva bose
kimbanze gushima niyo ngingo y'ukurekura abana hanyuma rero abana bamaze kurirwa ni bake cyane turabye kubafashwe abana kenshi barafatwa bakagirizwa ngo batuce inzego bakaca bagenda bagafungwa igihe kirekire bigatuma umwana amera nabi mu mutwe kubera ibintu agiye abona mu mabohero rero twagiye dusabe nk'uwoye yagiye agateka k'abana yuko yokwama yihutira kenshi ku mwana baba bafashe atabatamushikana cyane mu gasho kugira ngo bashobore kubugwana ko atarabona ibintu byinshi by'abantu bakuze kandi bakaraba mu mwana zigubwa ko ari utarakwize imyaka 18 gusa niyo umuntu akiri umunyeshure ku ishure abakiri umwana rero bamufatiye politiki ari umunyeshure ari ku ishure nk'abajya bagirizwa ngo batabuye ifoto y'umukuru w'igihugu ngo batutse inzego umwana nk'uwo bakamuba hasi kugira ngo nawe ntiyatoshe kuko abantu bashobora gusanga barenganijwe gasa umwana yagiye kuvundira mugasho kugira ngo amashure ntabe agisubira gukirikirana muri nakadobayo ari kibandi. Murakoze.
Murakoze cyane Emile, kaduha kanya mushinga ntahe Jacques nshimira Imana yishyura ikibazo cawe duga kwijambo mushinga na Jacques.
Murakoze cyane, nagire mbanze nshimire Emile ko natwe yadushimiye kandi ndanamumenyesha yuko twese nk'abarundi twese nk'ababyeyi cyangwa nabimirije kuba ababyeyi turabaharanira agateka k'abantu, kuko n'utoba agaharanira muri rusangi ku rwego kumbure ruri hejuru araharanira agateka k'abana biwe k'inshuti kahaherereye, urumva baharanira agateka k'abana. Hanyuma yavuze ngo abana bamaze kurekurwa bari bakugereranije n'abagirizwa makosa, ariko hanagire ndamuremeshe cyane Emile, kuko iki ni kibazo dukurikirana ku munsi kandi si n'ikibazo kitworohera, kuko rimwe na rimwe hari aho habamo n'utundi tubazo duteho duto, ariko tukagerageza dutorera umuti neza turi kumwe nabo ikibazo kibacega. Ku bana 63 bamaze kurekurwa ubu umugihugu cyose dusigaranye muri ivyo bigo bibiri, dusigaranye abana 67 hafi 67 cyangwa 68, kuko ku wa gatanu mu masaha yitereyeho bahari abaciriwe imanza hama barezwa barataha, bisigura yuko Burundi bwoba ari igihugu kiza ubwa mbere mu bihugu muri ino Afrika bifise abana bake cyane bafitanye ibibazo n'ubutungano. Urumva iyo ni intambwe ikomeye ugereranije no mu myaka y'2008 twaba dufise abana bagera ku 740 bafunzwe bafunganywe n'abakuze. Kuri twebwe rero turashima ko ari intambwe tumaze gutera. Hanyuma ikindi naco yomenya Emile nuko abana batari bake bari kuja mu gasho bari gufungwa kubera ibyaha bagirizwa bagiye bararekugwa. Ahanagire ndamwibutse yuko mu 2015 abana bose bafashwe 314 bagirizwa kuba bari muri manifestation bose bararekuwe, kubera ko umukuru w'igihugu yari yavuze ko atamwana ari munsi y'imyaka 18 n'umwe yofungwa yagirizwa kuba yagiye mu myerekano. Abo bose bararekuwe. Abana 52 bafashwe bari mu mihari rwana mu ntara ya Kayanza bose bararekuwe barasubizwa mu mihana yabo. Naba bandi bariko bararekugwa bobo baba bagirizwa ibyaha byakorewe mu kibano n'ibyo byo byukwiba cyane cyane ibyo kwagirizwa ubwononyi butandukanye nibo baba bariko bararekugwa. Ibyo rero bikatwereka yuko by'ukuri hari intambwe tugeze ko ugereranije niyo tuba tuvuye mu bijanye n'agateka k'abana mu Burundi. Yanavuze ngo gutabariza abana hatararengerana nibyo, kandi arakoze cyane kuko ako kamo aduteye agateye twebwe agateye n'abandi bose ariko baratwumviriza. Tugeze mu byo gutabara no gutabariza aba bana ni igikorwa cya twese. Hari aho twumbure dusamara cyane ntitubimenye, ugasanga ari umwana afunzwe yagirizwa icyaha kitari kumutuma aja gufungwa, ivyo bikamenyekana yamaze gufungwa, cyangwa ugasanga ari umwana yafunzwe atarakwiza imyaka yo gufungwa. Byarashitse mu minsi iheze aho umwe mu bajejwe gufunga bamwe bitaba OPEGI yasanze yafunze umwana w'imyaka 12 bitabaho ko umwana ari munsi y'imyaka 13 ashobora gukurikiranwa, munsi y'imyaka 15 ashobora gukurikiranwa n'ubutungane ku cyaha icyo cyose. Rero urumva hari igihe habaho kwihenda, mu guko kwihenda nako kurahanwa n'amategeko, kuko twebwe dukora bene ibi tubikora dushyiramo amategeko cyane, ari nacyo gituma nca ndamwishyura no kuri iki cya nyuma hereje ko ngo n'abarenze imyaka 18 ngo twoza turabita abana. Anagire ndamubwire yuko amategeko y'u Burundi atomoye neza ku muntu yitwa umwana ko ari umuntu ari munsi y'imyaka 18. Ariko nk'uko yabivuze mu bihe bimwe bimwe bidasanzwe iyo ari nk'icyaha muri rusangi cyagirizwa abantu baba batandukanye, aha dufatire kuri kijya yavuze cy'abagirijwe gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu, haba harimo bari munsi y'iyo myaka 18 n'abayirenza gato gushika ku myaka 20. Twe rero duhagurutse nk'urunani ruba rurimo amashirahamwe atandukanye, kumbure hashobora kuba harimo n'amashirahamwe akorana n'ugwaruka, ni ukuvuga ku bantu bashikana ku myaka 35. Muri icyo gihe rero urunani rurafata ingingo idasanzwe yo kuvugira uwo mugwi wose muri rusangi, kubera ko baba bagirizwa icaha kimwe mu gihe tuba tubona yuko hariho ibifashe byereka
birumvikana neza yuko ari uruvugiro wo kuvugira abo bantu kuvugira abo bantu biratandukanye no kubashigikira mu kintu baba ariko baragirizwa
cica akiboneka ineza yuko
biratandukanye no kubashigikira mu caha baba bagirizwa
kuko
tuba turi ko turondera neza yuko biboneka ko uwo muntu ico caha yagirizwa yagikoze ntihabeho kwiyorohereza kubajejwe ubutungane kubera ko kumbure byoroshe gutora abana bari ku ishure kubera ko byoroshe kumusanga muhira kubera ko atazi kwinyegeza canke guhunga guca umutora ngo iki waragikoze atavyemezo biba bikwiye yerekana ko ico caha ariwe yagikoze
birumvikana
ibyo tubikora mu bihe bitaba bisanzwe
mu bihe bidasanzwe birumvikana urakoze cyane reka twongere duha akaryo ugaruka turi kumwe ku murongo nabo nyine babandanye batwiganira ubuzima bwabo Désiré na Jean Marie kuri iki kibazo cerekeye ubuzima bwanyu mu mabohero mu bigo vy'igororero duhere kuri we Désiré warigeze ugira icizere cuko uzorekugwa igihe wari uriyo ibyumviro vyawe vyari vyifashe gute muri ico gihe mu gihe umaze Allô Désiré
Esa
Désiré warigeze ugira icizere yuko uzorekugwa canke wabona urubanza rwawe rwifashe gute muri rusange mbere yuko ugirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu
yewe imbere yuko ngirirwa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu gusa nuko nari nkifise icyizere yuko nzotaha kuko narabona abandi bariko barataha nanje hanyuma nkateba nkagira icyizere yuko nanje norekugwa ariko hamwe bakarekugwa bakarekura nsifitigwe handi bakarekura nsifitigwe mugabo havuga ati naco abandi bariko baragenda nanjye ndabona yuko nzoteba nsifitigwa
ntiwacika intege ubona abandi bagenda ntihagira aho ucika intege ubona abandi bagenda baguca ko ubona yuko utarashikigwa
gusa nuko twebwe batubwiye icyapa agizwa yuko ndawutumvirirwa ikigongwe hamwe haratuma rero umuntu aca yihehura amenya yuko umuntu mpenga nzobwira hane nokwiyegura cyane rwose
hama nawe Jean Marie ubona Jean Marie nawe ivyumviro vyari bimeze gute hari icizero wari ufise kuzore kugwa vuba ibyizero vyawe vyari vyifashe gute Jean Marie Allô Jean Marie
Ego ndabumva jewe hano geze kugira gahinda kumunyororo umugihe naburana cyamwavoka na RFS hanyuma baransagiriza umunyororo munini kweri ntaragiye kumva ko ijiri kuherayo mugabo bamaze kongakira imyaka ibiri nari mbise ko ndegere kandi nkuko ngenda usubira mu muryango ibyo byaciye bimwegere
yego kuri ico kibazo nyene c'uguserukirwa mu manza mushinga nta nshimira imana araza kugirageza kidusigurira ingene muronswa abaserukira n'ibindi ariko reka tubanze twakira undi munywanyi nawe nyene abazi ikibazo tuhere ku murongo kuri kazungu kazungu duga ku ijambo
yego me mwiriwe neza
amahoro kazungu
yego hanyuma mbanje kuramuta kandi uwo munyakubahwa yatashimiye imana hamwe n'ubwo gwaruka yego hanyuma nagira nshimire cyane bimwe byimva mutima ishyirahamwe arongoye nimpe ngira ngo nohera kuri binyene by'ugwaruka rwarekuwe rurekugwa hakuru ndazi ko abishyiramwo ishyirahamwe ribishyiramwo ingufu zimwe zidasanzwe nukuri niteka ikibazo no cyane ngenda bajije hariho igihe nigeze kumva ishyirahamwe Sojepaye naryo nyene riharanira agateka k'abana naryo nyene umukuru waryo ariko aravuga yuko abangamiwe cyane n'abantu bamutelefona bamutera ubwoba kubera basanzwe bavugira ugwaruka negera ndamubaze nawe ingene ivyo ko bihora bimushikira nico asaba leta kugira ngo imukingire hanyuma nkaca mbaza n'ubwo gwaruka imbega mwese mwaragize ibibazo namaze kumva yuko harimo n'uwapfunzwe atacyo azira nkamubaze nkababaza nti none mumaze kurekurwa musabiki leta muti ejo n'undi gwaruka ntibizohave rusubirayo ngo rumeregwe nk'uko twamerewe kandi duhogwa ubusa. Hakuru byari ibyo. Murakoze cyane.
Murakoze Kazungu. Duga ku ijambo umushinga nahe nshimira Imana ku bibazo abajije hamaturaja no ku kibazo abajije ugwaruka turi kumwe.
Murakoze cyane. Kazungu arakoze kandi nibaza yuko ibibazo abajije kumbura ari benshi baba basanzwe babyibaza ku bijyanye n'umutekano w'abasanzwe baharanira gateka k'abana mu gihugu na cyane cyane kuvaho agiriye habona ibijyanye n'urudandazwa rw'abana mu mwaka w'2016 ariho byatanguye gusa n'ibitamera neza ku bijyanye n'umutekano wacu. Hanyuma ahanagire se n'ubutanga umuco gatoyi kuko yavuze ibyo mu Isilamu Sojipaye nibyo ubundi kugira ngo umuntu arongore urunani abasanzwe afite ishyirahamwe avamwo risanzwe. Jewe rero ishyirahamwe nsanzwe ndongoye ni ishyirahamwe Sojipaye ariryo ryatowe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2016 kugira ngo rirongore urunani Senadebe mu kiringo cy'imyaka ine. Hanyuma sinatahuye neza kuko ibi bijyanye n'umutekano muke byatubaye ko twese yabajewe nk'uwo muri Senadebe cyangwa muri Sojipaye hamwe n'ubusanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Sojipaye dusanzwe dukorana. Rero ibi ni ibintu bisanzwe tuba tumenyereye kenshi n'abatelefona nabo nyine baba babizi yuko tutaca duhagarika gukora ibikorwa byacu ni ukubera ko bateye ubwoba. Hanyuma ikindi naco ntituba tubeshejweho nabo cyangwa ntituba tubikora tutazi yuko harimwo amariske tumaze gutakaza n'abo dukorana kubera uru rugamba bamwe bakagenda bakicwa. Rero nibaza yuko iki ari gikogwa tutazohagarika kuko imyaka iri kwiraba myinshi kandi turumva yuko ku gihe kirengana ariko inguvu ziboneka kandi ariko tugira n'umwete n'ubwira bwo gushobora guharanira agateka k'abana.
Hanyuma
ikindi nagenda muremeshe ko cyane nuko by'ukuri hazogera igihe abarundi dutahure igituma uyu munsi tuvuga tuti turahagurutse kugira ngo duharanire agateka k'abana. Muravye aba bana turiko tuvuga uyu munsi abo bose batashe ba Desire ba Jamari mu minsi iri imbere mu myaka itari myinshi bazari ba mustanteri bazari ba guverineri baba ari abakuru b'ihugu baba ari abashikirangane mwibaza kwibi turiko turabakorera bazovyibagira twebwe natwe ivyo abandi badukoreye ntavyo turibagira kandi nta n'ivyo tuzofa twibagi ari naco gituma turondera kubikorera abandi
kandi kuri ico nyine bavuze
ubwoba uyumvira kuduhagarika akoresheje iterabwoba ntaco yoshobora gushika ko uwari we wese kuko bamwe barashobora kurengana abandi bakazoza bagahera aho twari dushikanye bakabandanya iki gikorwa gushika igihugu cy'u Burundi kizaba gifise ishusho shasha gifise abana bakuranye urukundo bakuranye umutima w'ukubahana w'ukubaha Imana n'ukubaha igihugu cy'ababyaye.
Wavuze n'ikintu gihambaye mu kanya gaheze cerekeye u Burundi kuba ari mu gihugu cy'ambere muri Afrika gifise abana bake mu mabohero ni ikintu gihambaye cyane cerekana yuko kumbure nibikorwa mukora navyo nyene bifasha muri iryo terambere mu bijanye n'agateka k'abana. Tubaze na Jean-Marie duhere kuri Jean-Marie ku kibazo cya Kazungu. Jean-Marie Kazungu yabaje ati kubo ba mwarafashwe mutemera ivyaha canke mwararenganijwe ni giki mwa musaba ubutungane canke leta mu gihe mushikiwe n'ivyago nk'ivyo n'abandi muba mwarasize inyuma bari muri ivyo vyago nyene musaba ikireta?
Twebwe n'ikintu twosaba ubutungane n'ikintu cyo kwiyeza bakaraba neza kuko ufatiye nko kuri aba bana baja mwibarabara akajya gukora mu nzu z'abandi koko ni kweri barakunda kwagirirwa nk'uko na jewe najye napfuye kubyemera ko kubera nari namaze gutangwa gukubitwa nacungira ko ndemera nyine tukira ko bajya kuvufunga ndetse baza nk'ikimuntu yose nuko boza bararara kandi bakabona ati n'umwana ati ibi bintu bimwe na rimwe ararengana hanyuma nyine bakaraba ntasinze karetoti
Desire nawe kubijanye n'icaha uba wagiriwe uwo sabikireta mu bijanye n'uburyo bavyifashemo. Hello Desire. Ndakeka Desire telefone we mugoye ariko turabandanya tumurondera Desire ku murongo. Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Ah Desire ni hari. Desire nawe kubijanye n'uburyo bigenda hari ico wifuza gusaba leta cyane cyane kuri bagenza bashaka kuba bari bakiri muri ayo muri ivyo bigo canke mu mabohero leta vyifata mu
gutwe n'icyo no saba kwanzu bari mu ico kigo kandi nikuyemo na jewe yego naho nyakuba umukuru w'igihugu kweri yarabiraje nkasanga ndimwo nuko abana bamwe benshi usanga hariho bamwe ariko barafatwa badafise ibyemezo bikwiye yuko uwo mwana aba yakoze icyo cyaha. Nuko rero ubuhoba ibintu iyo umuntu bamufashe hanyuma bagatohoza bakazana ibyemezo byemeza yuko icyo cyaha ariko aragirizwa aricyo, ariko hari benshi usanga bariko barakora umunyororo ugasanga barabeshyerwa cyane cyane nk'abantu usanga ari nk'abakozi bakorera abantu b'ababosi abo kenshi kenshi barakunda gufungwa akacu ariko baragira.
Urakoze cyane nawe Desire. Mushinga nahe shimira Imana majambo make cyane kubijyanye nuko mu butungane ukuntu abo bana baserukirwa bisaba iki kugira ngo umwana aronke uwumuserukira, hari uburyo busabwa cyangwa hari ibikenerwa kugira ngo umwana aronke uwumuserukira, ibintu byo byihutirwe byitabwemo neza mu buryo bwihuta.
Murakoze cyane, nashaka kubanza kubamenyesha yuko kunganira umwana ubwa mbere bwobwo ari ni itegeko, nta mwana ashobora kuburana adafise uwumwunganira ahariho hose ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko rero ugiye kuraba mu biba rimwe na rimwe hari aho bishika ugasanga baburanishije umwana adafise uwumwunganira, ariko ubundi umucamanza wenyine abariko araburanisha arafise uburenganzira bwo gufata umushingwamanza bamwe twita abavoka wari we wese n'utarafise iyo dosiye y'umwana akamubwira ati nuze ushigikira uwo mwana kugira ngo yubahirize iri tegeko ry'uko umwana wese ategezwa kuba afise umwunganira. Rero urumva n'ubwo n'urugamba tuba tukiriko kandi ariko aho tugeze ni heza, kuko vy'ukuri samadosiye menshi cyane turonka, samaraporo menshi turonka atwereka amadosiye y'abana baburanye badafise ababunganira. Rimwe na rimwe niyo batahari barafata uba yaje kuburanira umuntu akuze bakaca bamubwira bati wewe n'utori idosiye y'umwana umwunganire umuburanire. Ariko aho naho ikibazo kihaba nuko uwo muntu ashobora kuburana dosiye atabazi akayiburana ubwo nyene atayizi atafashe umwanya ngo ayisome, ukaca usanga igihe uwo mwana azosubira kuburana bafashe ubundi mushingwamanza. Urumva utwo n'utunenge tukiriko turagerageza kuraba ingene natwo nyene twokosogwa dufashanije n'abasanzwe babijejwe hamwe n'abandi bo mu mashyirahamwe atandukanye bari muri iki gisata cyo guharanira agateka k'abantu.
Murakoze cyane. Radijwi rya Amerika Isamira Nirai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri kumwe na Aurélien Itangishaka muri studio indwi Washington DC, turabandanye tuganira ku bana 17 bahawe ikigongwe mu kigongwe mukuru w'igihugu yahaye abanyororo mu mwaka w'2016 ku munsi wa gatanu. Rero 17 muri bo abana bararekuwe kandi ico gikorwa kirabandanya mu gihugu hose. Turi kumwe ku murongo na Innocent afise ikibazo n'icyumviro. Innocent, duga ku ijambo. Ikibazo mu majambo make cyane.
Ee cyakirakenge ko kubona bararekuye abo bana 17 ngabuganyoro ugasaba kumwoza nguruka mu mabohore yose mukarekura nabo bandi bana bari kuko ni benshi kandi benshi ntashobazira. Amatukamandanya dushimira ayo mashyirahamwe yagiye arabitaho kuko yo kwitabona abandi kubwira nabo bave mu munyororo. Urabona benshi bafata atacyo bazira bagafungwa atacyo bazi kandi urabona bafite n'imyaka na mike mike tukaba twarashinze ingingo rero yuko barekuye abo bana bamunyoro bakatumuka no mu bundi bushe bwose bakarekuza nabo abandi bo babari.
Murakoze cyane, murakoze cyane Innocent. Dusubiriye ku batumire bacu rwaruka turi kumwe Desire na Jean. Desire, ni igiki wohanura bamwe mu bana bagenzawe bakiri bato bokora kugira ngo birinde kugwa mu ngorane waba waraguyemwe? Ni igiki bokora?
Icyo bokora kugira ngo birinde kugwa mu ngo mw'ibyo byaha nuko abana nkatwe boza turumvira ababyeyi mu byo badutuma tukareka kumviriza abandi b'inyoshambi bariko barosha akagwi kugira marigara, ariko tukaba abana b'umutima tukumvira ababyeyi kugira ngo turabe yuko twokwikinga ibyo bintu ibyo byaduka bizaba byatuma itujyana mu busho.
Uvuze neza cyane Desire. Reka Jean Marie nawe nyine yadushikirize impanuro. Jean Marie, uha bagenzawe ni nk'izi?
Jewe nk'impanuro nuha bagenzanje bakuraba bakajya baricunga mugaye ikibazo kandi nk'icyo cyane hamwe mu bana babaha bakuze ari impfuzi akaco gufasha ibyo amahega sariba ngo banyene ko baba abehezi bakajya kurondera hamwe mu gihe bagiye kurondera umupolisi ukorera akakubwira ati ngo ntizabahera imba rikarondera inzira yo kuyakwima hariyo niho kandi hariyo kandi niho hari ikibazo ubwayo nyacyo asaba n'aya mashyirahamwe twagize ubuntu akadukurikirana akatanaturekura ko n'ubundi bubaba bakaturonderera umwuga dukora kugira ngo n'ubundi ntitusubire kuyenzera tugira ahantu nyine tuba twicaye natwe turondera neza.
Gurakoze cyane Jean Marie. Tuba twavuze kandi ko tuza guha umwanya nk'uko bivuze mushinga na Jean Kishimira Imana adufashe kumenya bimwe mu byo babafasha. Ariko mbere yaho reka twakire Jean Ndayizeye yahamagaye ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean, turi kumwe?
Ego turi kumwe Oriana, ndakuramukije.
Mahoro neza. Uduhamagaye uri he?
Muri Iowa.
Iowa, mu buraruko.
Ndaramukije n'abatumire.
Barakumva.
Jenari mfise ikintu cyo kunganira abo batumire. Nagerageje gukurikira ikiganiro cyane cyane wo nagomba ndabashimire kukikoro bagira ko gukurikirana agateka k'abana kuko nabyumvise. Icyo numvise mwo kikigoranye ngaho mu Burundi nashaka kubibariza, mbega abana bari munsi y'imyaka 18 nta gasho kabo bihadije nkakajya mu congeza bita juvenile jail. Koba kahari kuko ndumva yuko umenga abana gufungirwa hamwe n'abakuze ntako ari ibintu bitomoya. Hanyuma ikigira kabiri naco nashaka kubunganira ku bana bafise imyaka 16 kumanuka hasi kugeza ku 15, sinzi yuko ku itegeko ribemerera kuba boronka karanga muntu ibamenyekanisha ku myaka baba bafise aho utwo byo bafasha kugira ngo ntibihende ku myaka yabo bafungirwa ubusa canke bafungirwa hatariho. Icyanyuma nashaka kunganira abo numvise barimwo mu bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu, nashaka kubatekerera iganuke ryo gusubira inyuma babwire bagenzi babo nabo babahanure kuko iminsi yose bamaze mu gasho ndizera yuko batari mu munezero ko mukasho nta kibanza kiyo ku muntu asanzwe.
Murakoze Jean Ndayizeye aho muri Leta ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye ko namudutega amatwi. Duhakanya mushinga ntahe Nshimira Imana majambo make cyane kubijanye n'ivyo bigo vyakira abana yabajije niba bihari ibigo by'igororero ni bingahe mu gihugu, hama abana bakiri rwaruka rukiri ruto rusabwa kugira imyaka ingahe kugira ngo baronke karanga muntu kugira ngo bagende bazifise ntihabe ko kwihenda kw'imyaka yabo?
Murakoze cyane mu majambo avunagure. Ubwa mbere bwo nagire mbanze shimire za ku ntererano atanze, hanyuma ku kibazo cyo kijanye n'ubusho bw'abana twari twabivuze ikiganiro kigitangura. Uburundi burafise ibigo bibiri byakira abana bafitanye ibibazo n'ubutungane, ni kigo kiri mu ntara ya Ruyigi gifite ubushobozi bwo kwakira abana 42 hamwe n'ikigo kiri mu ntara ya Rumonge gifite ubushobozi bwo kwakira abana 72 ni kuvuga ibyo bigo ari bibiri bishobora kwakira abana 114 abo ibyo bigo bibiri bifungirwamo abana b'abahungu gusa hanyuma hariho ikigo kiri mu gashoka abantu b'abakenyezi b'ingozi ikigo kiri ngozi agashoka abakenyezi k'ingozi karafise selire sinzi ko nobyita igisata kibamwo abana b'abigeme bari munsi y'imyaka 18 rero no kuvuga umwana w'umwigeme wese afite munsi y'imyaka 18 agira ni ibibazo n'ubutungana agafatwa ingingo y'ukumufunga acajanwa mu ntara ya ngozi naho abafatiwe makamba n'abafatiwe mu ruyigi canke mu cankuzo ajanwa muri ako gasho mu ntara ya ngozi hanyuma ari umwana w'umuhungu ashobora kujanwa mu ruyigi canke akajanwa mu Rumonge kuri iki kibazo kijanwe n'impapuro ziranga umwana mu mategeko y'u Burundi umuntu yemerewe kuronka karanga muntu kuva ku myaka 18 rero ico nta kibazo bihora bitera kinini cyo kumenya imyaka y'umwana kuko abariho bimwe twita ma ex-redacte de naissance rupapuro wemeza amavuka y'umwana nigo abajejwe ubutungane bahora barabira ko kugira ngo bamenye imyaka umwana yavukiyemo
ariko ngo rupapuro abana ntibarugendana nigiki umuntu yofatira
ko abana ntibarugendana ari naco gituma kenshi baje mu matohoza kumenya imyaka y'umwana yaramaze no gufungwa rero itamashiramo yaca cafasha byihuta cyane no kugerageza kuronka izimpapuro z'abana aho bavukiye kuko bamwe baba batigeze banazitoraho biyandikishije rero ivyo turabifashamo cyane amashirahamwe ari mu runani n'ayatari mu runani n'ababyeyi batandukanye n'abarezi n'abarongore barabifashamo cyane mu kuca bihutira kurondera urupapuro rwemeza imyaka y'umwana kugira ngo ubutungane bworohegwe kumenya ko ari umwana nuko ari umuntu akuze yari umwana rero baca murungika muri ivyo bigo muri kimwe muri ivyo bigo iyo ari ukuze nawe hakabandanya ivyo amategeko mpana vyahategekanye
ego muri maketi uko turaje ku musozo w'ikiganiro wo tubwira nkuko umwe mu rugwa ruko turi kumwe ku murongo yasavye ko mwo bafasha kuronka imyuga canke ivyo bokora inyuma yaho barekuwe dusozera ikiganiro nibiki mubafasha cane cane aba ba basohotse kwa gatanu mugiye kuzobafasha gusubira mu buzima bwa misi yose kandi nshimire mwe mwese turi kumwe ku murongo n'abaduteze amatwi n'abariko barakurikirana ikintu kiganiro nk'uko tuko turaje ku musozo mushinga ntahe nshimire mane ijambo ni gwa
murakoze cyane mu majambo avunaguye ibyo twitegekanya gufashanya nabo bana simvuga kubafasha kuko barazi ibyo twasezeranye ibyo twamatubabwira barafise ico bamaze barafise ico bashoboye mu gihugu barashobora korora barashobora guhimiriza abandi barashobora gufasha abanyagihugu aho babaye mu kumenya ibijanye n'iby'isuku n'abana mugabo ntibari gito nico bituma mvuga gufashanya kuko umuntu ufasha umengo n'umuntu aba atakintu na kimwe yimariye abo rero nibanya kubahwa twubaha cyane tuzofashanya nabo batumenye aho bageze ubushobozi bwabo bariho duhera ariko mu nama twagize naho dusanzwe dufashanya iki gikorwa birategekanijwe yuko abana bose baba barekuwe ubwa mbere habaho kubahuza n'imiryango yabo kuko hari imiryango kwakira umwana bamaze amezi 6 umwaka imyaka 2 afunzwe bitoroha cyane barabibonye badezere na bajamari yuko abo dufashanye ibikorwa babaduganye bakabashikana iwabo uyu munsi mukamuri ko muvugana bari iwabo ni ukuvuga abanza kubaho icyo twita reunification familial kugira ngo imiryango n'ikibano kibakire bumve yuko baba bariwe n'ahandi icyo gikorwa kitabayeho umwana ashobora kuza yavuyeho yagirizwa gufata ku nguvu agishika bakaca barara bamwishe cyangwa bakasubira kumufunga kubera ko bataba bamenye yuko umwana yagiriwe ikigongo hanyuma igikorwa cya kabiri nico kijanye n'ibyo gusubiza umwana mu buzima busanzwe kwigishwa imyuga ivyo rero navyo bizokurikira hariho ibigo bijejwe gufasha imiryango mu ntara no mu makomine hariho abatwara amakomite ajejwe agateka k'abana ku makomine ku mitumba yabo nibo bazobakurikirana nibo bazomenya ibibazo baba bafise kuko buri kwezi hategeze gutanga raporo y'inge n'umwana umwe wese bari ko arigenza
urabo
bari ko
urakoze
nkabonegwaho nuko bashimira ingene bari ko barigenza uko nta numwe arasubira gufatwa mu barekuwe murakoze cyane
turagushimiye cyane Jacques nshimira imana mushira hamwe mu runani Fenadeb ndashimiye cyane gose niyo nkuru Désiré nubwo twahinduye izina giye ari yizi yitavye kino kiganiro hamwe na Misago Jean-Marie mu ruyigi gwaruka gwarekuwe ku munsi wa gatanu ndabashimiye cyane gose ko namwitavye kino kiganiro mukatubwira ibijyanye n'ubuzima bwanyu mwari kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri sanga naho ubutaha